Hii ni Radio Hishwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2014 n'ibice bitatu turi kandi kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Miriwe neza namwe nshuti mwese banabakunzi radio Ijwi America muri kumwe na Frederic Unikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jeni mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kugaruka kuma kuba yashikiye abubatse ku nkengera ya Bujumbura haba mu Kibinga Gatumba Murumonge no mu bindi bice byose byegereye inkengera ya Tanganyika batewe imyuzure yononye ikanasenyura amazu atari make hamwe na hamwe. Iyo myuzure ikaba yarahitanye ubuzima bw'abantu. Ingaruka mbi rero z'iyo myuzure n'ubu irabandanya kuko gushika ubu hari abatarashobora gusubira mu mazu yabo batagira abaki kumusaya bikanatuma baja gusembera canke kubikisha utwabo. Mu ndwi iheze leta y'u Burundi yaratangaje kwivyashitse mu Burundi haba imyuzure n'iyo misozi isenyuka kubera imvura gakura ari ibiza bikwiye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa. Abahinga nabo mu vyerekeye ibidukikije bavuga ko hari ingingo leta ishobora gufata zirimwo kubaka ubuhinga bwo kuzibira amazi ya Tanganyika, inzuzi Rusizi na Kanyosha. Leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo yo kwimura abanyagihugu batari bake bakuye mu zabo iyo myuzure kandi yaratangaje ko icyo gikorwa kizobandanya no muri iminsi iri imbere. Eka n'ingingo zo kuzibira inzuzi zirimo uruzi Kanyosha zarafashwe nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatunimana mu kiganiro cy'umunsi. Rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'abashingantahe b'inararibonye babiri bakurikiranye icyo kibazo cy'imyuzure kandi bagiye barashikiriza impanuro ku kuntu icyo kibazo cyotorerwa umuti. Turi kumwe na Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Olucom yiyemeje kurwanya igiturire n'intwaro ya mwana wa mama. Muri aho mushingantahe Gabriel Rusiri.
Ndabaramukije nkundikije kandi ndabamukije n'udusanga ibiganiro n'abari baradukurikirana.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme rihimiriza Abarundi guca ugwevu kugira ngo bahindure ingendo bashikire iterambere nyaryo. Muri aho namwe umushingantahe Faustin Ndikumana.
Muri aho ndashimiye abo dutanga ibiganiro ndabuka n'abandi bahunda ariko baratwumviriza.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tutagurikore uyu mushingantahe Faustin Ndikumana ibintu byifashe gute muri iki gihe turiko turavugana.
Mu isanzwe ngira twavuga ibintu mu dusanzwe nk'ibyifashe neza kuko ubundi zahora zaraba ihinda bikajya ibihe hakaba imyuzure y'amugabo kuri uno mwaka ibaye ku rugero rudasanzwe amazi yajyaga satanganyika akira mu mazu aho inzuzi zitaka zinzira zikisesa mu mazu aho imvura igwa hariya na hariya ugasanga amazi yarenze ibiterwa yarenze amazu yaho bigeranye hari misozi gumi bomoka bya Bujumbura rumonge misozi gumi bomoka mu mabarabara kuri bya Bujumbura bya Nijenda ndetse mba n'amabara yarasanzwe afite n'ibibazo mwamwe kandi atari bwahere mugabo agaca hiyongera kwayo yandi abantu rero ugasanga barabuze ayo bakira nayo bamira hari abakiri mu mazu akiri karahera hari abatse amadeni muri banki hari aburiyo baja mbese hari atubwiye ati basigaye bamara nk'iminsi ibintu biri muri transvire barondera aho bokwimukira bakabura ahantu haba hari ibibazo by'iratiro byinshi ku kibuga Tanganyika usanga bica byugaye bica byugara ugasanga urujya n'uruza rw'abantu ruciye ruhagarara hari ibijyanye rero n'intuze nuko ku nkengero ya Tanganyika kuva kera bavuga yuko hari inzu amametero ku mbura ashobora kuba atakurikijwe bigaca bituma uhere hariya ruguru kuri plage kwa plage ya ruguru ugasanga hose hasa n'ariko harononekara hanyuma ikiyaya cya Rusizura cyo kiva kure kiva hariya bacite kikamanuka gushyika hari za Kabonga hari za Makamba kikagera Migwa kandi cyuzura mwimvura kandi cyari mu biyaya byari bifise cyo tukwita akanogera mu kuzana umwimbu mu burimyi n'ubworozi uzi rero n'ingene n'ibiciro byari bisanzwe ari ikibazo mu bijyanye n'ibifungurwa urumva niyo myuzurira igaca biba ingorane z'urusopane
yego ingorane ingorane n'ingaruka z'ibyo biza turazigaruka ko ariko nashaka n'umushinga ntahe Gabriel Rushyiri nawe nyine atubwira uko ntabona ibintu byifashe muri iki gihe hoba hari agahengwe ku banyagihugu umushinga ntahe Rushyiri
bwa mbere nubabwira yuko twebwe tumaze kwandika kuva abahinga batanguye kuvuga icyo kibazo mu ntango mu mpera z'umwaka w'2023 rero twaje twagura kwandika makete twarandika makete mu kwezi kwa mbere turandika tumaze kwandika makete tukarukira inzego z'igitoronyo batishuye twaje tugira itangazo mu kwezi kwa kabiri umuvugizi w'ishyirahamwe bikome yarasohoye itangazo mu kwa kabiri dusemerera tuvuga yuko leta yafata ingingo zo gukinga cyane cyane mu gukinga no kuvuga hari ibintu bubaka by'amadige kugira ngo bazibire amazi ko atobandanya ibyo ntibyabaye mugabe imbere yaho hari ibintu by'ibibazo byari byarabaye hari kitabo cyitwa Code d'Olo n'itegeko rigenga iby'amazi ryaherutse guhindurwa mu mwaka w'2012 niryo ririho iryo tegeko riravuga neza yuko amazi kuvuye kuri Tanganyika kugera aho amazi yagarukiye mu 1964 yuko bateza gusiga imetero 150 kugira ngo amazi nta kugira ngo amazi nazo fata amazi abantu rero kirazira ko abantu bahubaka mugabo ugiye ugahera aho udonga mukabashaka mbaze ndeke ibyo bya Tanganyika nje no ku nzuzi inzuzi nja mu gisagara naho bavuga imetero 50 hanyuma ruguru imetero 25 aho hose kiraza ko haja amazu mugabo ugiye kuraba kuri Tanganyika ukaja kuraba kuri Rusizi ukaraba kuri Kanyosha ukaraba kuri bitorare yose gushika mu za Rumonge usanga barahubatse amazu twe twaragendeye ku itariki 16 twarafashe urugendo n'abamenyeshamakuru turagenda mu Gatumba turagenda mu Kajaga turagenda aha kuri Avenue aho bita Kinindo West turagenda mu Kibenga aho hose twasanze huzuye barubatse amazu anduye kandi amategeko abibuza ikindi nubabwira gihambaye ni uko muri Kibenga yose ibitagiro ni Kibenga Rirare na Kibenga yindi ntihari viyabirizi bose bubatse amazu atabirya atama viyabirizasiyo bagize amazi yo hose yaraduze n'ibyo basaganiriza
ayo mateko agenga kubaka hafi ikiyaga n'inzuzi turayagara kwako ariko nashaka ndabuke kumushyira na Hefostan ndi kumana tubwire ukuntu muri rusangi abanyagihugu hatakarije amazu eka ibintu byavyononekaye muri iki gihe bamerewe gute muri rusangi
Mwisanga tukubuga ingaruka Wana ingaruka ugambele Zihira kumiriyango Ugambele Ufatiye kwa wahiru kwa waru Watau hanu hawa Hali wawa hawa aigile Hali wawa wawa Wahiru kuku hizu kila Hali wani kwa waru waru waka Ugatusa angalero mwicho gihe Investisi mjema asiza yobyo Sende kwa waru kwa waru waye Infagus Nunguwa kumu na wastu ye mihumbi agasura mihumbi kubyari yarakoze imyaka n'imyaka amazi imyaka ari karayi academy cyane kumbure yagira gatangure kandi yamaze kuhaga byose bikabiguye muri iki gihe rero cy'ubukene ugaca wibaza ingene biza gukorana n'amabanki na uzi ingene ko amabanki baragize ibyo amasiranse bijyanye n'ibi by'amakatastrofe nayate kubesha kubirabwira bijyanye n'ibi by'imiriro ensangi kenshi ugasanga ikibazo gikomeye mu kimwe kidasanzwe kandi rimwe kuvuga ngo leta ngo ntigishobora gufasha kenshi nama leta iwa dusanga n'uburyo dufite espace bigetenga atari kirenga udusanga biri kubera guhana icyo gishobora gufasha mu bwese bwihuta kuvuga ngo bariko bariyibura warabazokwimura hariya hanyi kenshi twarabyumvise twarabikurikiranye ngo bashobora kubimura mugabo bati bazobimura ugasanga espace niba bimura bazobashyira hehe aho abo bajya bajya hatunganirwe nuba yuko ari ibintu biri kubatujana mu kangaratete n'inyishu itari kiraboneka ikinyishu itari kiraboneka nyine ku buryo bwihuta hanyuma ahantu hahora kurirwa ibyo bihugu by'iterambere rero nabo nyine nyimba n'amapfa cyangwa n'ibikiba mu byo guhagarika bigatuma hawo n'abashobora kujya gutubonera mu gashomeri bagahagara hanyuma kuri ayo mabarabara na agenda za rumonge n'andi kwidepura kukwiyunguruza byabaye akayobera abahinga mwarabonye abantu bashobora kugenda ariko harabaheka basubira ugasanga kugira ufate urugendo uva hariya mu rumonge uzi Bujumbura n'amasaha uzogenda ugende n'amasaha hari hasanzwe na za mezi bitoro zitari zibyoroheje ubu rero bacaja ko nizo niba bisubizana ya mwana niza kane tuvuze no mu mwumbu w'uburimyi n'ubworozi kuko burya mu murimyi ibintu by'ibihindagurika bifite ibihe ibintu bikunda gusa bisubiza production y'igikorwa ugasanga irabaye nabi cyane ugasaba igikira aho byari bigeze ni ukuvuga yuko ubu turi mu bibazo bidasanzwe kandi tubanatanga nyine haje ibibazo bizananye n'ibyihindagurika nyine bikenshi biba bizanye nyine biriko birashika mu bihugu bitari bike mugaje twe bikadusanga mu zinyi ngorane zidasanzwe twari twisangije
yego izo ngorane mushya na he fostandi kumana izo ngorane hamwe n'ingaruka nibaza ko ari ibibazo bihambaye cyane rwose tuhava tunagaruka ko ariko nashaka mushya na he Gabriel ufite mu majambo make cyane rwose atubwire mwihweje aho mwagendeye hose ku nkengera ikiyaga Tanganyika abanyagihugu bagize izo ngorane ikaba sinzikajwe n'imyuzure bamerewe gute muri iki gihe
bamerewe nabi cyane kuko nibyo leta yarafashe mu nama shikiranganji yagize ku wa gatatu w'indwi iheze yarafashe ingingo zitari nke nk'uko twari twayibisabye n'abandi babibasabye kandi tubanza tumufitire ko ari tubashimire kuko barumvise impanuro kandi turabibashimiye ko babyumvise ariko ibibazo barimo ugiye mu banyagatumba ikintu cya mbere cyo cy'ubukiriho kiraba n'ingaruka mbi bijyanye n'amagara y'abantu kuko urumva amazi yaraduze murabibona ibice bikurikira amatuwaleti aca aduga nayo indwara zimwe ziva ku isuku rike urumva zica zigira hanyuma amashuri aracara hari amashuri bacigiramwo twarabonye amashuri abana bakigenda bakiga kandi ari mu biziba aho amasengero acuguruye ni ukuvuga n'ibintu twebwe tubona ko leta ikwiye gufata ingingo mu maguru mashasha barabivuze mu nama shikiranganji mugabo twebwe ntitubona yuko hari ibintu barakora baguma bavuga yuko ngo ngo barase kuvayo barase kuvayo rero ntibikwiye reti igomba gufata ingozi kuyiye ingaruka mbi rero nyinshi cyane dufatiye tujye kugize amagara y'abantu foste yavuze ibijyanye n'iby'ubutunzi ibyo ntawe bigaruka ko byo byurumva n'agahomera bwo niko no vuga gusa twebwe tubona neza yuko hakwiye gufatwa ingingo inama rukokoma y'ababisanzwe babijejwe kubwira ngo umuntu wese agira icyo akoze mu maguru mashasha kuko tubona yuko ku munsi urenga ariko ibintu byononekara cyane.
Mukanya ndabasaba mugire icyo muvuze kuri izo ngingo mubona zoshobora gukemura cyangwa korohereza abanyagihugu muri aka kanya. Ariko reka imbere yaho duhe ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika n'Uwimana Jeremy turagukaruka ko mukanya reka tubanze duhe ijambo Esther Mucho. Muraho Esther Mucho.
Ego rao trashini maa
nijiza chane gose karibu kwi radio hejwi di Amerika niga keturong hama jwi ya wafaso ni
ego
nijiza muurihega estea
jendi uvira
nijiza chane gose mrafiki wazo mrafiki uviro kwi ya mnyu zule tuli kwa tulabu gani inga ukazai
imnyu zule ngira ngo irahano ote ariko mnigite kerezo la rugutanga nuko leta iri kureba uko iri bwite ku baturage si ikibazo kiri Bujumbura gusa naho Uvira naho nuko niko bimeze abantu usanga bariko bari mu kiminsi yose ariko ntacyo desi bafasha aho hari n'abandi badafite amikoro ugasanga batuye mu mazi ari abana amabronshite baragwara abantu bakuze amaguru ugasanga arabyinze kubera ko badafite ahandi hantu baje bashobora kwimukira leta yari gufata icyo kibazo mu minwe ikareba icyo ikorera abaturage kubera ko itabagobotse itabatabaye bashobora kumererwa nabi cyane kandi n'ibintu bidateze guhera kuko n'ibintu biva n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe urumva ko wenda n'ibintu bidafite guhera kuko nta ngamba leta za Afurika zifata kugira ngo zigwanye nani imihindagurike y'ibihe rero bari bakwiye gushaka ukuntu babimura bakabakora impande y'amazi usanga nabo bubatse amazu meza y'amazi ari kwinuka akava mu makaro akuzura inzu zose akuzura mu mihanda akuzura Tanganyika yimuye abantu n'izindi nzuzi nyinshi imyuzure ni myinshi rwose leta yari ikwiye kubifata mu minwe ikagira icyo ikora ikimura abaturage ikabategurira ahandi hantu bari bube ikabakura impande z'amazi.
Murakoze Esther Mucho tubasabe kandi aho muri hose Esther muzohe mu ikamuhimiriza abapfasoni bashikiriza nabo nyene ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye ijwi rya Amerika iyo ari riko yashikiriza turabashimiye cyane rwose Esther Mucho.
Ego namwe murakoze kuduha ijambo.
Ego nkuko muvyumva murakoze namwe nkuko muvyumvise mushya ntahe Rufyiri Gabriela ibibazo by'imyuzure turazi ko amaleta ariho hose afatiye ya mbere mu kugarukira ku banyagihugu ariko wumvise ukuntu umunyagihugu aba muri ibyo bintu abivuga n'ibintu biteye agahinda cyane rwose bikeneye inyishu mu buryo bwihutirwa ku bwanyu ibishikirijwe na Esther Mucho mu bivuga ku iki utwigoro twokorwa muri iki gihe ni nkutse kugira ngo bagarukire abanyagihugu bamewe nabi haba ku magara yabo habantu ku butunzi bwabo.
Oya ibyo Esther avuze ibintu byumvikana cyane hanyuma icyo ntavuze nica avuze ni aho Tanganyika hose rushika haba kuri kote ya Congo rukuga na goruraza ruca rutera ibibazo nk'ibyo nyene haba kuri kote ya Zambia n'ahandi Tanzania ikahantu hose Tanganyika rushika ruratera ibyo bibazo kuko icyo kibazo si cyo mu Burundi gusa mugabo icyo nubwira abantu bari kubatwumviriza nuko bomenya yuko amategeko afite ibintu ategekanya nk'ubu yaba barubahirije izo za metero zivugwa hari ibibazo bitabiri ko biraba iyo byarubahirijwe yuko ibintu bita zone a risk kuzubakamo hari ibingurike zitaba ziriko ziraba ibyo rero kubera ku bintu byo kurenga amategeko burya biri mu bintu biriko biratuma ibintu byononekara gusumba icyo nicyo tubaza guhuriza ko twese igihe nk'ubu uya leta yafashe ingingo mu ngingo yafashe nuko yafashe ingingo yuko yumura abanyagatumba bose mu buryo cyo no kwita dini faso definitive barimure abajana handi mugabo none kibazo umuntu acabaza none abo muri kinindo wese bashobora bimura bose abo muri kibengari ari bashobora bimura bose abo batsaye amazu yose y'amagorofa ari atana atandatu indwi bashobora bimura bose icyo nicyo kibazo umuntu agomba kubaza mugabo amakosa yo yakozwe cyane ubwa mbere n'abaseruka inzego za leta ikihuta rero gikwiye gukorwa ubu uya icya mbere ni ukwimura abantu maguru mashasha byihuta ni ukubimura kugira ngo babakingire indwara ziva ku isuku rike ikigira kabiri ni uko bateza kurondera aho abanyeshuri biga barondera aho bashyira abanyeshuri bariko bariga kuko ibi twita les infrastructures publiques mugabo duhereye ku mashuri ikigira gatatu gikwiye gukorwa cyihuta ni ugukoranya inama yihuta y'abafasha Burundi na leta irondera uburyo mu mafaranga ikoresha kugira ngo babanze mu bantu bazaba begeranije bashobore kubafasha kuko ni ibintu byihuta cyane icyo ni cya gatatu cya kane cyihuta ni icyo kubaka amadige twarabonye tuko turagendera ibyo bisata nababwiye twarabonye kuritanga kuri Paul ariko barayubaka aha kuri Nuzenya akumana Nuzenya ku matangi kuva pomo ya regidezo amazi banywa abanyagisagara bariko barahakingira mugabo haraho ubona ko mu byo hatarimo kirakogwa
ego me mushina efosta ndi komana mu nyuma nyuma radio ijuja amerika Esther Mucho yavuze ukuntu abanyagihugu bamerewe nabi cyane gose mu buryo ubona ko hakwiye gufatwa inkingo zihutirwa twavuze ko leta imaze gufata inkingo zitari nke ku bwanyu ibintu byihutirwa byokorwa kugira ngo abanyagihugu aho bari hose baba bifise n'abatifise kugira ngo babagarukire inkingo zihutirwa zofatwa n'ihize
hari ikintu bita ibintu by'ibikika hari ikintu bita ede imanitaire no fika mu Kirundi imfashanyo yihuta imanitaire iyo rero ni ukufura amarembo leta igatera akamu abagira neza hose aho bari ari ama ONG ari ibyo bigo mpuzamakungu arizo za Croix Rouge abantu bose afise ubuzobere ibintu byo gufasha abantu mu buryo byihuta bagategwa kabo na leta ikaraba irabye mu bushikiranganji yakubita inzu ibipfunsi kugira haboneke icyo gufasha kucyihuta kuko buryo umuntu nawe uzaba uri kuramwimura ibyo ni byo ingingo zita zifatwa burya no kwimura honyine asikira hehe ibyo ngasikiramwo zubatswe zubatswe hehe ayo matongo baramaze kuyatora icyo nibaza ko ariye ntacyo mugabo nibaza yuko ubwa mbere ukuzana ubufasha bwihuta hanyuma igikurikira rero ni uko n'abarundi bo batera kamu hakaba solidarite nationale kuko urabona dusa n'abagiraniwe ikibazo kiragaragara iyo solidarite nationale ikaba kugira ubufasha bwihuta bushobore kuboneka abarundi hanyuma bafashanya n'aho dukenye mbwa iyo solidarite yoshoboka kugira barabe neza ko bashobora kubafasha byihuta hanyuma ikindi ni uko ubufasha bwacu icyo gihe ni hari aho amastrategi abahinga banye barateguye ku bijyanye na prevention de cause ni uko muri leta kenshi mu bihugu by'iwacu usanga ibintu byo kwikingira ngo turinda kubona ari uko twagezweho ayo mastrategi rero arahari biba by'uko ubukoranya abahinga bose akaba strategi yihuta ku mbure iyo byose by'amadiga turiko turavuga hariho n'abahinga babidusumbya babona icyo kugwa wo niveau technique aribyo ndiko ndavuga mugabo muri volonté politique iri hari narabonye umugwi bashinzeho umugwi ugiye kubyihutira bashyizeho dekre y'umukuru w'igihugu mugabanze baraba yuko kuri kote y'abahinga bashobora kwerekana intumbero yihuta yuko ipla ibihari hanyuma leta kurondera uburyo ibintu byo bya espace budgétaire nguma ngaruka ko ubundi uravye amafaranga ya leta n'ubwo tuyakoresha n'ubwo urundi bukenye mugura abona ko ingene akoreshwa priority y'amaheri yaja ingene asesa kugwa ingene anyuruzwa byose biradukurikira kuko bituma ya ntega yo kwa gutegekanyiriza ibiza nka bene ibi umengo byibagiye inyuma icyo gituma rero kuko ikintu cy'uburyo kiguma kigaruka butegeza kurondegwa kuko wipfuza gusa ko amashuri yazuyiramwo ni uburyo buca busabwa wifuza kuba abantu bimuga bakazana to ubanza kurondira ibyo uzura bagabura muri iyo minsi bariko barimuka rafyo bategeza kuba bafise urumva ico ni kintu kiriya kamaro cyarekereza gukoko
uburyo ni kintu gihambaye cyane rwose tubiyutse ntitumese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Nduwimana Jeremy muraho muri hega Jeremy
amuri nasa magaje bonale ya karusi muri komune duhagaze
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
kwemi nk'intero ijambo
yego
ikiyaka ndisize ndikongaka mugabo hari igihe usanga rimwe na rimwe abenegihugu nabo bagiye babishyiramo ingufu nk'akarorero icy'amategeko kuko bisa neza cyane ariko nawe bamwe bavuga yuko ngo kugira ngo bubake hafi y'ikiyaga hari intambuko zisabwa nuko rero nuko ni kuba kabwira gusinya ibyuko iyo bajya kubyumva hakiri kare ingorane ziri ko zirayubu zari kugabanuka burya niho hari kuba ingorane nyinshi cyane zari kugabanuka rero ikintu tubona ni uko burya iyo leta irinda ifata ingingo ikavuga ati icyo kintu nticyubahirizwe kiba gikwiye kubahirizwa none kugira ngo leta yone igire icyifuzo
ego me murakoze Jeremy ikibazo mushikirije ni ikibazo nkuko mwabivuze mushikirije nayo rufiri yari yashikirije avuga ko hari amateka atubahirijwe mu kubaka amazu muri iki gihe mu cyo na Gabriel Fitiri je izo biza eka kibonekeza ko hariho n'amateka atakurikijwe muri baza ko amateka agiye guhindurwa vuba kugira ngo yubahirizwe gusoma
erega amateko ntahindugwa akurikije n'amategeko harasangwa ari ngaho kugira ngo akurikizwe tubakarorero nk'igihe bariko baratanga aya kuri Avenidirarje hari umushikiranganji yitwa Gaheta emengo niko bamye imana yaramugaye ntakiriho dusemerera baragiye baratanga batanga kuhajya gihande cyose turasemera turavuze indubwa ntamwigeza twumviriza n'abamukurikiye bose bagize uko n'abahaye akaruru kibengarirare barubatse nta musege n'umwe hari kuri kibengarirare Tanganyika rugaduga rukadugira mu mazu ko nyene kajaga amazu ariyo ateye ubwoba rusizi rwarasheshe rusesera mwayo mazu kandi ikintu gitangaje n'abategetsi bariyo nibo bubatse amazu amategeko turababwira yose n'abatekezi n'abatwara nca wumva rero ko mu bisanzwe biba bigoye kumva no gutahura igihe bavuga bati ku nzuzi zica mu bisagara imetero 50 kireza kuhashira inzu kuri Tanganyika kugezaho uruzi kwageze mu mwaka w'1964 kirazira kuhashira inzu mugaba kahashira inzu ibyo bintu biragoye kumva nk'akajaga abatanze uno munsi barakomeye barabizi wari umuguburamatari wa Bujumbura Rirare yatanze ne nari nakomeye nari nga n'abandi ibyo rero wagira ngo uravuze n'ucyo hindu ku muntu mubi ibyo rero cyo nibaza burya niyo ngorane ya mbere dufise yego nibyihinduka indagurika y'ibihe rirahari nibyo mugabo nakomeye turabigiramo uruhara mu bisanzwe
Mwushia na hee Faustin Ndikumana mwiki hee ijezaduka vijere kanyeko inga ukazi shura kuwa mbichane gose kurusha ukuwa nwa ziba za mwini waza ko yomatei ko sanzu wa hali mwuko rusi ya vivuze zo shigwa mungi wo akuwa hili zwa gusumba kuwa mwiki hee
mwini sanzu mwazi umuntu mu Burundi bahebye baritira umushinga ntahe bahebye baritira ibintu bya mbironema mu Burundi muramuzi tena no kuritaje yitwa
mbonerane arbe
urya kuva ryari akomindu aduhamagara tumufasha mu mashyirahamwe tugira ma nani nyinshi tusohora amatangazo yarigeze no gufata araduhamagara dukwa turagira amatangazo turabona n'abategetsi batandukanye mugabo hahinduka umushikiranganji haza izindi leta haza iki ibintu byose ukavuga ngo byataye mu mazi uwuja katatabu na kajiribini ama senye kuwelo kuda kuri kivwa mwenye vinavia mwurundi nituko vishira kuri vyo gusta niongwa arabo visanzwe abarumi tuwai karabuwai kidevita ukuri sikumbe kukuki ama senye ukandi ikayongwa likahira iju nito kinababaji abari wati kuiwa iza ugasanga nivo bariko barayari ingangira ku nyungu zabo cyangwa bize mugabo ibyo ariko barategura ico bitada cyane nayitegura ibindi kuko ibyo byaba metero hakenye imyaka irenga 10 bivugwa mbonera nabisubiramwo ahamagara akavuga ubu rero none bigeze ubure munsi afite kubayita ikintu bita faiblesse institutionnelle inzego zirajoga joga kuko iyo tutubagira ku mategeko ugasanga abantu bashaka kuzirengera barondera inyungu zabo bubu bagakora ibyabo inzego ziriko zerekana ibyo kupfa kiza kibi kibazo ugasanga ariho harabuze n'ubuza kwamira uko twe nawe twovuguranikira ikete mushikiranganje abashyiramo akasora amatangazo akira mugabo ku nzego zifata ingingo hadafashwe ingingo ntageza mu kigenda nejo bundi bari twari tuko turavuga tuti mufaranga elektriki irakoresha umwaka mbere ko ibintu byibiza tabigira imbere mbere ko mudashyiraho strategy kugira amategeko asohoke abuza abantu bikingire ugasanga bariko babisa n'ababishyira inyuma mugatwa za kubona ari uko rwamaze kutwuzurirako ivero aha kuri mutangaza ide muri bukamaza ari karagenda hajya kuzaba impande rwa kanyosha hose amazu ari karagenda umengo ni byego kwibaza n'abantu bahubatse gute abantu babo batabuteguze babona ibintu rero biri mu Burundi ni ibintu byabaje cyane uretse ibyo by'inzuzi hase irayibuwa kuva ngo bibasigishe abantu babiri bayifise ubu bayisangiye umwe akaza kuba kundi agasanga ntazi ingene yubatse hari n'ibibazo byinshi ku bijyanye n'amategeko
amategeko ni ikintu gihambaye cyane rwose
gihagurukiye mu bijyanye n'intwari z'igihugu tutagihagurukiye n'ibiro bijyanye nyine n'ibitundu uko bisa bizana kuko abo bose baronka aya maparase usanga baciye hirya no hino akote bakimira ngo bariko barabimeza bariko baratunga oru rero ibiinyi ni ibintu bishobora kutugira ingaruka nta mari ikindi kintu rero kiza kiratuma amategeko mu Burundi azara asubira inyuma y'ibintu bya matari
ndumva telefoni isa n'igoranye gatoyi ariko reka duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika nitanga Simon muraho
ukomere cyane
mukomere muri hega Simon
ndi mu Rwanda nange mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi
ni byiza cyane rwose turiko tuvuga ku myuzure y'iminsi mu Burundi nashaka mugire mafite ikibazo mafite ikiri mu biro
urakoze mbere na mbere bajya mbere ku kintu asohorezeho avuga ngo amategeko mu Burundi ntiyubahirizwa wenda wenda sinzi niba mukokinze neza mvuge gutyo ariko uko abivuga niko abivuze ndagira ngo aze kumbwira kuba avuga ngo ni ikibazo cy'amategeko atubahirizwa cyangwa ni amategeko akomeye kuko ushobora kuba wenda ngo amategeko ntiyubahirizwa yego ariko ugasanga n'ubundi asanzwe ariho arakomeye cyane ntiyorohereza abantu mu buryo bwo kugira ngo bagire icyo bageraho mu byo bashaka ubwo nibura ansubiza amfashe mbere kujya kintu mbiri ni ikibazo cy'amategeko akomeye wenda yihariye ku buryo ahandi atahaba cyangwa ni ikibazo cy'uko n'ubundi ari ikibazo cyo kuyumva ku bantu abagenerwabikorwa icyo kintu agihera abagire ambwira ikibazo kiyarimo mu mategeko yabo hanyuma nanone ndagira umubaze ese kuba abantu babonye ikibazo kubera habaye imyuzure abantu basenye bamazu n'umwuzure babagize ingaruka nyinshi zabaye kubera umwuzure wabaye ese iyo umwuzure utaza kuba abantu bumva ko nta kibazo bari kuza kuba bafite iki kiganiro cyari kuba kiri kuba kireba kuri iyo myuzure ese kuba abantu bari basenye ubu ngubu mbere y'uko umwuzure ubundi byari bisanzwe byemewe ko bemererwa kuhatura hafi ya Tanganyika cyangwa nta nubwo byari byemewe kuko nimba ari abantu keretse nimba bahatuye vuba muri iyi myaka yavuga ahangaha hatari abantu bahatuye kuva na mbere ambwire bari kubaka cyane basatira Tanganyika cyangwa basanzwe barahubatse na mbere ubu bari kuvugurura basa naho bari kuvugurura ugereranije kuko ushobora kuvuga ati wenda imyuzure iraje ariko bahave cyangwa barahageze kera ugasanga na byo ni ikibazo akubwire
ego
batanze bari basanze bahari cyangwa bari kubaka bitacu
ego mereka ikibazo cawe Simon tugihe Faustin Ndikumaraniwe yari kuravuga ku byerekeye ayo mateko abanza kwishyura hanyuma ikibazo cha kabiri turagiha umushinga nawe Gabriel usiye dwa ku jambo umushinga nawe Faustin Ndikumaraniwe
ego nta kibazo.
Hello. Ndabona Faustin atari hari Gabriel Siri mushika ntahe Simon Nitanga arabaje ikibazo cerekeye amategeko y'ukubaka mu Burundi abaza niba ayo mategeko akabije cyane gose akabuza abanyagihugu gukora ibyo bishakiye canke ari amategeko abantu batubaha badashyira mu ngiro tugakujamo.
Oya mu bisanzwe ni ubaha amategeko erega n'abategetsi bahuba kandi kwa abanyagihugu basanzwe erega ikibazo abategetsi nibo ba maparasiyo nibo benshi usanga barayihaye kandi ibintu bitanguye vuba si ibintu byakererega ibindi nabyo ni ibintu kubera ibintu by'ibituri usanga ari amafaranga baba bataye batwaye burya ikibazo cy'igiturire n'amafaranga nuko abategetsi bari muri byo nicyo gituma amategeko atubahirizwa naya mategeko aratomoye neza aratomoye cyane
Simo abaza niba ayo mategeko yoba akabije cyane rwose
akabije no kuvuga iki
akaze yari amategeko akomeye cyane rwose
arakwiye amategeko arikwiye by'ukuri arikwiye mugabo mu Burundi tufise umuco wo kutubahiriza amategeko n'ahantu wenda ibyobashinga tutabyubahiriza kuko kubahiriza amategeko asanzwe gute ibyobashinga yo ntibyubahiriza nabaje kugira bajye bubahiriza ayo mategeko rero yandi yoyo abantu bayahonyanga ikiganama burya niyo ngorane ya mbere dufite mashini gihugu cy'u Burundi.
Ikibazo cya kabiri cya Simon Nitanga yabaza niba imbere y'imyuzure ariko iyo myuzure iramaze igihe imbere y'iyo myuzure abanyagihugu batuye ngaho warabatunze nk'uko mwabivuze cyangwa abantu basanzwe niba babona ko umengo nta kibazo cyari kibahanze
mu Burundi dufise umuco w'ugutikingira ikintu bita cya prevention de risque mu Burundi twebwe ntayo umuco nawe tugira by'ukuri ibyo oyi abantu bose babimenya ko atawo dufise amategeko arahari aratomoye n'ingingo zifatwa mu bisanzwe nta muntu afite uburenganzira bwo kubaka ndaba yakarora mu kibenga ni kuri Tanganyika ariko abantu barubatse amazu be na Kinindo West barubatse amazu ukuri twame kandi rega ayo mazu ahari nta myaka 15 ihari renze bayubatse ibintu byavuba cyane ibintu byavuba kandi ikintu kinatangaje ahantu henshi burya bashize amazu byari bibanza by'ukurima mu miceri barimo mu miceri kuko hari ahantu hajaga ni muri bya bintu bita zone risk aho ni uruhande kwa Gatumba uruhande kwa Kajaga uruhande ngo hariho n'ahantu bari bagutanga nga hafi kuri ntuze ahabita ngo ni miriwari ni hafi ya aeroport amazi araza akagira ni muri Tanganyika neza mu harajaga mugabo barubatse amazi adasanzwe ubu barashyizeho ibintu byose bishoboka mugabo n'ahantu babare ko nawe ategereye Tanganyika ni zone a risk mugabo bashyize amazu urumva rero ibibazo ni byinshi je nibaza yuko ikibazo mbona gihambaye cyane no kudakoresha abahinga twebwe nitwuzi kumviriza impanuro z'abahinga yaba bumviriza abahinga mu Burundi ibintu byinshi cyane bashobora gukingwa atari no mu gisaba gusa cy'ibidukikije.
Tubibutse inshuti muri seko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika turafise Gakwavu igisagara muri aho
ndabona zuri bya Amerika
turaho turakomeye namwe muri aho
turakomeye mu Rwanda natwe
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviye
ndabona Gakwavu igisagara mu Rwanda iteragenda nongereho ala
duga ku ijambo turakumva
na gereza nongera wenda leta y'u Burundi izareba uburyo ifasha abo bantu baguma basenyega n'icyo kiyaga cya Tanganyika izaremere yongere ibubakira amazu ibahe n'amatungo kuko ikiyaga cya Tanganyika gifitiye afurika yose akamaro kandi
murakoze ga kwavu igisagara reka ico kibazo kigihe Gabriel Fili yavuze ikibazo gisa nico cyo kwimura abanyagihugu mu gatumba bazana ikibazo cyo kuntu batewe n'amazi hose bo kwimurwa akabavuga ko atari yonyishu nico nka kibazo umushya ntaga kwavu igisagara ariko arabaza mbega abantu bavuye muri amazu inyishu irama ni ihe no kwimura canke no kubashumbusha no inyishu yo bihe kugira ngo babagarukire
jewe sindi muhinga w'ibyo bintu mugabo nawe nari umuhinga wabyo inyishu nibaza yuko irama nuko bobimura niyo nyishu yonyene mbona kwirama hanyuma leta ikabaraba ibibanza kuko ni leta yabahaba mu bisanzwe nta muntu w'umunyagihugu ashobora gukora ikintu mu gihugu kirimo nk'abatware abatwara abantu batabize mu ruhara ibyo ntibishoboka nico gito kuko bose aho hantu bahawe na leta hanyuma kandi leta nigomba gutunganya ibyo bintu byose rero leta igomba kubimura ikabaha amatongo yandi ikanabafasha no kuyubaka kuko nibo ni leta yabitumye ego se yatumye imyuzurire mugabo ni leta yabitumye kugira ngo baze kubaka ahantu nk'abantu basabye amadeni abantu bagiye kubaka ibintu bikomeye cyane kuri Tanganyika ni ibintu byumvikana ko leta yabigizemo uruhare abayiserukira kubera rero ya principe bita principe de continuité de l'etat leta rero ni ikigomba kubigiramo uruhare byose kukira none ngo niko ndakubwira kuva aba bahari batwara uno munsi kuva baza mu 2005 amazu menshi ngaho hano se yaduze mu mwanya nyene ibyo tuko ndababwira niko bimeze yaduze ngaha kuri litorale ya Tanganyika kuva mu Kajaga Kinindo wese Kirenga yaduze kuri bo ibyo ni ibintu biboneka mu gatumba hariho nibyo mugabo naho bo batari bo batanze hari icyo bita ro principe ko ntitwe doleta abo o leta nigomba kumimbira bigeze rero kubimura mu ijambo rimwe niyo ngingo tubona kwishoboka hanyuma nivyo biragoye ibintu byoroshe mugaka kuvuga yuko urabye aya mazi ngarutse gatoya aya mazi avuga gatanga kuduga mu mwaka w'2008 arasubira kuduga mu mwaka w'1964 yarasubiye kuduga sinibuka uwundi mwaka numvise bavuze amaze kuduga inshuro nyinshi cyane ubu rero kubera ihinduka bavuga ko umengo yaduga mu myaka 50 mugabo ubu kubera ihinduka ry'ibihe umengo yaduga mu myaka 2005 ubu arashobora gusubira kuduga no mu myaka 10 none mwe mwumva ibyo bintu hari umuntu yobwira abantu ngo nibagume baba ngaha urumva biragoye mugabo sindi umuhinga nibaza yuko mu byihuta bindi nuko boshe bakoranya abahinga kugira ngo bige bahimanuro leta iheze ikore ku manuro z'abahinga icyo gisapu
ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka tugaruke na kumushana he Faustin Ndikumana telefone yari yagoranye hari ibibazo biri kurashwizwa cyane cyane bijanye no kwimura abo banyagihugu basanzwe barubatse ku nkera Tanganyika mbega inyishu nyakuri yobihe leta washumbusha bakubaka handi canke bafasha bagasubira kubaka bubahije amategeko mwavuga ikintu cokorwa cyane cyane muri kigihe kugira ngo abo banyagihugu bagarukirwe n'ikihe mushyana ya Faustin Ndikumana
musara turetse ibyo kubagarukira ko mu byo kubafasha kubera impanuka zabashikiye humanitaire ko benshi bagabise abagiye batutwabo mu nzu n'isata turiko turavugana ku muri basembere mu miryango bashwiragiye baza mu nshuti n'abagenzi basanzara mugaye ibyo nabyo urumva ko bidashemeye kuko babiri kubera yemera n'iyindi miryango ariko rero icyo kibazo cyo kubimura mu bisanzwe niyo solution iba nka solution definitive numva niyo nyishu nyene ivuga kiramati ahantu ko hananiranye reka tubimure abasigaye kumenya ati rero kugira mwimure ubwo leta yategekanye icyo kibanza neza amaze yo kuba yacubatswemo azokubakwa na leta eske nabagira neza bazoba bayubatse kuko ntibishobora korohera umuntu ayahora yarubatse inzu yaragize imisima yiwe kumbure ntibankirikira mwishuza ngo umubwire ngo tuguhaye ahandi ugende uhabe gutyo atabwatabwatse none je kugira ndahabe none inzu shasha nayo yakugwa nande uburyo bubahe eskeleta nayo eri gihanzwe nabandi barundi bahunguka baba hadwa zora bandi bahunguka kenshi bigerageza kubakira bakagerageza kuroga ubufasha urumva rero hagiye ko nivyo umubijanye n'amafaranga yitikoresha ubora neza ko atari ibintu byagiye bitegekanye uko neje bundi twaravuze tuti mbega bivuze ikivizo bizeteri y'Uburundi kumenga ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mengo ntikijimbere kumengo ntikijimbere ngo tuzobagira ko tuzobera kubona yuko kitaba kiri imbere mugaba handi babaza ati muri prezo bijetere twamatugavye nyumba ni tax babashi to special chanke axize ugakura tizo kwama ara amafaranga ava mu kugira cha vidanza wo kuri bikogwa nibi na beni ibi mugabo kubigenda kose leta tegeza kwigura cyane ikarondera ubufasha cyane bw'amakungu kuko atagiyemo byo tubanye bazo birenge cyane kugura makungu kugira dufashe bashobora kuba ama ONG ashobora kuba amashyirahamwe mpuzamakungu za UNICEF zirayo iby'abana zande za pimide zande hari amadije menshi usanga ari muri bihugu azarafasha muri ibyo by'ihindagurika ry'ibihe leta yamigabye ishobora kuziraja hamwe n'ibindi bihugu cyane cyane nk'ibya COP20 zira bikurikirana usanga hari amafaranga aba yaratewe kuzarafasha ibihugu biba bidafite amikoro akwiye
yego me
ayo rero
ndiwa kujambo
I hold it to Kamihagavi, Makano, Yoko, Truman, even the Woko, Rumfa, the Komako, yeah, I'm a catastrophe. Can he give the Yaman Monoko Hawaii in the Wiko Yami, Muni Pesans, Yamis Yos? Wolony Bazayu Kichi Huta, Nokuizu, Nokuonde, would you? Would uko impanuro z'abahinga naho nyine babazitanze bazibara muri leta leta ku buryo ntabwo duvise zija mu ngiro mobilisation de moyen hari amapinto zeze bari gukora ya y'uburiye bari gukora izo ku politiki nasionale ya kooperasiyo muri iki gihe barayo nyine bibyaza umusaruro uko hatabonetse ubufasha n'ukuri hese mbona ngene Burundi bushobora kuva muri izi ngorane ubona ko ari twugarijwe n'izindi izindi zari nyinshi duteye akamo ikiraba ingene yugurura iraba ingene ikora n'amakuru n'abashobora gufasha bose aho bari solidarite y'abanyagihugu ndashobora kuyumva kuko nibwo mwiza shingiro barabivuga leta ubwo ishobora kugira abagira neza n'amakungu militirateralre ebilaterare dushyireho uburyo bushobora gufasha duhangana n'ibyo bibazo kandi bwihuta
yego uburyo wihuta reka imfashanyo ni ibintu bihambaye cyane rwose muri iki gihe ariko reka nabigaruka ko ariko reka duhe banze ijambo umuntu wa radio ijwi rya Amerika Cirilo Muvunyi muraho Muvunyi muraho Muvunyi muratwumva
ndabumva
duga ku ijambo urafite ikibazo urafite icyumviro
ego iki ni igitekerezo nagira ngo ni ikibazo n'igitekerezo
ego muri hehe ga Muvunyi
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
ni byiza cyane rwose icyumviro ikibazo duga ku ijambo
ego ikibazo nagira ngo mbase abo baturage bahunga batandika nyine bahuye n'icyo kibazo cy'umwuzure wo mu Rwanda ibyo gihe ntibyigeze kuba hari kubona yuko nk'abanyarwanda bari muri diaspora n'u Rwanda muri rusange na leta y'u Rwanda ubona ko yabishyizemo ingufu nyine bakagira uburyo ki batabara abo bantu ese abari muri diaspora abarundi bari muri diaspora abari hanze y'u Burundi nyine ko hari ikintu bashobora kuba babikoraho ese leta y'u Burundi yo ubona yuko yitaye kuri abo baturage ibakura mu byo nakwita nka manifesta cyangwa se n'aho hantu hashobora kuba hashyira abenegihugu cyangwa se abaturage b'abarundi muri aho hantu hagoranye leta iri kubafasha bimeze bite imibereho y'abo bantu imeze niba mwari mwana yivuze imihanganire mu bisubire y'amahoro ku nyo kila majuta hirde neza sinabasha kubakurikira neza murakoze
murakoze muvunyireka duhijambo Gabriel Ofiri agira chapuze kuri mfashanyo yabanyagihugu eka yabarundi baba mahanga nkuko mwabivuze niba hariho imigambi yateguwe canke baratewe akukamo ari kintu muba muzi ko mushye nahe Gabriel Ofiri
oya kwico erega leta yabyize mu nama shikiranganje yo mundu uheze mugabo uravye ingizyo bafashe bo bavuze muri leta bavuze ko abafasha Burundi ari bo bafasha ariko rero ico kibazo uyo munywanyi aje gushikiriza kirakomeye kuko nanje bumvise ko twajanye namenyesha makuru kuraba ingene ibintu byifashe muri za Gatumba za Kajaga no kunkengera za Tanganyika bara abantu batonde bari mu Bubiligi batubwira bati twebwe dufise ikibazo turipfuza gufasha mugabo ntitubona bambaza mega abantu baregeraniriza abantu kugira ngo turabe yuko twofasha ikindi kintu abantu badashaka ni ibintu bishya byijyamo politique bagashobarondera kubirekipera aba muri politique abantu bagomba gufasha bigacha bihinduka ibyo mugambwe bigacha bihinduka ibintu by'ibazo nyene by'imigambi bavuga bati kubera turipfuza gufasha mugabo dushaka yuko nk'abambasaderi bokoranye Abarundi bakababwira ibyo bibazo nyene byifashe mugabo bikaba mu by'ukuri by'intwaro nyene mugabo ibintu by'umugambwe uyu canke uriya twifuza kubijamwo mugabo Abarundi muri rusangi barifuza gufasha ko naje murangena mu mahanga ari muri Amerika ari muri Canada ari Buraya hagirisha inama Abarundi tukavugana nkumva neza yuko ari abantu biteguriye gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi mugabo ingore nabonye zikunda kubamo kenshi nuko abanyepolitike batwara bacarondera kubirekipera mu buryo bwa politike ibyo rero twahanura abatwara yuko Abarundi bose bifuza gufasha n'abanyamahanga leta ariyo yoje imbere bw'abanyamigambwe bakabanza kubishyira ku ruhande naho bari umugambo utwara tukabireka kuko abantu bose baca babona ku mengo bagomba kubirekipera mu bintu bya politiki ibyo rero nibaza yuko bishoboka kandi cyo bari ikintu cyiza cyane burya n'abanyamahanga baje gufasha babonye Abarundi bari imbere burya birahise bigafasha gusoma
Mwuse na ifostani kumana tuletse gushikira na agati ya Barundi ya kani yonfasha anyu ishwa kutangwa na mashirama mwuse makungu saanzu wa fasha mwuhi ziviza murabona ko uruhara rw'abandi Barundi wa hanze rukenewe wa hali ho imigambi ya fashwe changi ya kamo abu Barundi wa baratewa
Abarundi bo muri Byagura n'abantu bamwe bipfuza gufasha kuva kera kandi barakunda kubigaragaza ndibuka nk'ibyo bundi igihe nigera ko ariko haravugwa yuko ikibazo hari ikibazo cy'intebe abana bigira ko mu Burundi muribuka igihe baza barerekana abana bicaye hasi ndibuka yuko hariho Abarundi benshi baguma batelefona batubaza bati mbega nk'icyo kibazo cy'intebe twofasha gute kugira zigugwe zigire gute mugabo hagatabagarukamo ya mpungenge nyene nk'uko narukira ivuze ya mpungenge y'ibintu nyene bya politiki ya maho ucubera aba bashatse gushaka kubyitirira bamwe bakabwiye ifasha mibuya ngije kubera iki ngize gute wazi ko Abarundi bakagwara tugasanzwe tukagwaye icyo ni cyo cyafite ikibazo mugabo aho ibibazo bigeze ubu iyo mfasha abanyarwanda bari hanze irakenewe iyo abarundi bari mu gihugu hagati babishoboye irakenewe ya yari don irakenewe turabona ko leta ihora igira ingufu nyinshi yari nk'ibibazo ngo by'amatora niko araba ngo poti ukabona ko bahimiza abantu ngo batange imfashanyo mugabo ibibazo binuze ibibazo by'ihinda bukajya ibihe by'amakatastrofe ni nabyo mbere leta n'ibyirizwa shingiro rirekura ko leta ihamagara imfashanyo y'abarundi batari bake mu butandukane bwabo ni katastrofe na tire birangiza none byiza shingiro nibaza yuko bigize bigatozwa neza kandi iyo mfashanyo ikindi kikunda kuba kiba kikunda kugorana nuko muri bigo by'iwacu cumengo niyo mfashanyo itozwe usanga abajejwe intwaro batanga kubijamwo
dari tule bugasabye aduka papunyuruzwa kugacha kwaduka mwatwa ni fashanyo nyinshi yari igenwa abantu yanyuruzwe n'abantu bageje intwara ahumva ngo bakuye mitumba umva ngo bakurubiki ngo mu ntara n'ibiki badu banyuruzi fashanyo nyene igenewe abantu bayigenewe ugasanga ku maliste babese bagize gute nico gituma kenshi babasaba yuko nizo fashanyo nkunja kwa handi zaze kukogwa naye mashirahamwe afise n'uburambi abiya za Caritas abiya za Croix Rouge niyo akwibye mbwa mu Burundi bumvise ko ifata gira itozwe akagwara tugwaye eka abajeje nka bose bace baguruka ni ba musanteri ni bande igatangura gukata igatangura kugira gute ibituri ngene byaye muri iki gihugu kubera inzego zamaze kumungwa no kuda kundi inyungu z'igihugu no kwikunda ugasanga yafashanyo yose hagushikira wa wundi iri kiganwa mu babyara mu bashiki mu nshuti ni kitura kigwaye umugambi rero wawe ukabija mugatusanga ugi wigiye mu roho bikaba ibindi bindi ibyo rero tuvuga kugira tuti n'ahandi mu bindi bihugu bimanitere keshi na leta irashobora guterera bimanitere ibyegwa n'abantu bafite mu burambe iyo mpano kama turiko turayitanga kwaruje dakoro bakaritasi ibizibi iya mashyirahamwe akomakomecaye n'ahandi asanzwe abimenyereye akaja imbere gufasha mu makomite kugira bishobore gushikira imfashanyo zirashikira abantu n'ahandi ho ibyo duhitemo ngaha urazi yuko ibintu byose abajeje intwaro baca baja imbere niyo byose byikorana ni byose by'inzoga zo kudana za barodi bose turose usanga aribo bishyira imbere bishyira umva ni ikibazo ni lo leadership de la administration ni kibazo ituma ibintu bitaca bishika ku ntumbero nziza
ikibazo nashaka ko dusozera ku bashigana hehe ni ikibazo cerekeye uburyo kugira ngo abanyagihugu ntibahombe ubutagisi inyuma muri kazoza hamateko azoba ekayubahirijwe kuko nto abantu bakicyo gihe murabona ko nka birya biba mu bindi bihugu byo kugura assurance yo gukingira inzu mu gihe hagize ikiba murabona ari ikintu gishoboka mu Burundi muri iki gihe dutangira kuri mushyantahe Gabriel aussi
ibyo niko ibyo byari bikwiye mu bisana babwiye yuko iriganda bakaroro gasanzwe igitumizo bintu muvuze bihambaje mwibuke itariki 27 z'ukwezi kwa nzero mwaka 2013 isoko ya Bujumbura yari ifise icyo twita 20% by'umwimbu uva mu gihugu wose donc 20% du PIB y'u Burundi byose byarahiye biratokombera byose ariko nta muntu n'abantu bari bafite asiranse muri bigi bwabo bantu boze n'isoko byahiye amasoko yandi yarakurikiye nta nuzenye nta ntibari ntibyari asire nta masiranse bari bafite rero jewe mbona ko byukuri leta igomba gufata ingingo ku bintu bimwe bimwe ikabonera aho abanyagihugu batabona mugara n'ibintu by'amasiranse hari mu kino gihugu nabyo ni ikise bibazo bifite ibibazo kuko urashaka kugenda kugiye kugira asiranse ntuzofurose kino na kimwe dongo rero ni ibintu by'ibibazo cyane n'imodoka iragonga n'uwo wifashe asiranse kugira ngo uzoronke amafaranga ayo masiranse agomba gutunga yonyine mugabo ugace usanga umunyagihugu aba yagiyemo ntaca aronka jewe nibaza ko ibintu byose bigwaye bikwiye kubanza gushyira mu ntwaro kuko intwaro niyo mbona menge ifite ikibazo gusumba ibindi bintu byose ibyo byose biba gushye kubera intwaro rero leadership biri ukwira inyene
reka n'umushyana hehe Faustin Kumanagire ica vuze kuri ico kibazo ca asiranse muri kazoza abazokubaka hafi bakurikije amategeko iyo asiranse yoba ari ikintu nkenerwa canke abantu bategerezwa kuzoba bafite
ica asiranse ndagishyira ku bintu bibiri ubwa mbere ku mitwe y'abarundi abarundi twebwe nyene turetse atarazamo leta iby'amasiranse bya ntitubyumva urazora abarundi bamenyereye yuko niyo iby'amasiranse maradi udahase abarundi bamenyera bazi ngo abantu bafashanye ingorane zabaye umuntu umubwiye ati yasirishe iki kintu yumvumye ngo n'amahera umwibye ngo tafira namandeko ndabibona uri kurasigurira nk'abakozi ku buzu bw'uti dushyire wa asiranse y'ibi n'ibi n'ibi ayo bahaye benshi bavuga tuti ibyo twe ntibituraba mu mico y'abarundi asiranse nayinga tumenyereye ngo umuntu agize ibibazo ngo tujya tujya hamwe ngo tukajagura bimwe by'abarundi ngo tugakotiza ngo tukamugarukiraho nibyo tumenyereye urabona n'abantu nuko bashaka kuyoba hanyuma rero turetse iyo rero aho rero kubigisha saa cumi n'umunani yo gutangura kuva mu Burundi guhinduza ingendo mu Burundi ku bintu byishwe kuba kampanye tugiye guhagaraho
umunsi yanahe ndikumana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika ndagushimiye nawe umunsi yanahe Gabriel Rusiri tubashimiye ingenieur Cornelius tukaba dushimiye na Nadia yiganje ikiganiro tubashimiye inshuti mwese eka tubashimiye n'amadute yakamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabifurije mwese mu ngoroba mwiza.